Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 17 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga haraheze ikiringo kirenga imyaka ibiri mu Burundi hadutse akajagari ka politiki kavuye hanini ku kuntu abarundi batumvikanye ku kindi kiringo cya perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza. Kuva rero urwo ruhagarara rutanguye ibibazo bya politiki byarabandanije kugariza Burundi n'abarundi ndetse gushika n'uyu munsi abarundi bakaba batarashobora kuvuga rumwe kuri icyo kibazo c'ibiringo. Abahuza mpuzamakungu barabandanya gukora ibishobotse byose kugira ngo abarundi bashobore kwicarana batorere umuti ibibazo byabo. Isango riherutse gutangazwa isango ryo mu mperazo ku kwezi kw'indwi. Yamara hari abibaza niba abarundi batashoboye kwicara hamwe bose kuva batumwe ko n'abahuza mu biganiro by'abarundi Yoweri Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda hamwe na Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania bazogira icyo bapfunditse muri izo biganiro bigiye gutumwa ko bimwe mu bibazo by'inkoramutima bitarashobora kudadanuka gushika ubu bihagaze ahanini ku kutavuga rumwe kubogira uruhara muri izo biganiro. Burundi ivuga ko abarundi bose bashobora kugira uruhara muri ibyo biganiro kiretse abirega ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihe amakungu hamwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ku ibyo biganiro bitokumira umurundi n'umwe. Ikindi kibazo abarundi batumvikana ko ni ikibazo ivyo biganiro byo bandanizamo ikibanza ivyo biganiro byo bandanizamo hari abifuza ko byo kwimurirwa mu Burundi n'abavuga ku ibyo biganiro byo bandaniriza hanze bikabera hanze nkuko bigize iminsi bibera hanze kwigenekezo rya 23 ryo kwizi kwa gatandatu gihe cyo Uganda rwakoranije abanyapolitike batandukanye ku murwa mukuru w'intara Kayanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimu hamwe n'umuhuza w'Arundi Edouard Nduwimana baratangaje ko bipfuza ku matora yo mu 2022 yo bamatora atekanye kandi ahuriyemo na bose abatari bake baribaza ukuntu ivyo byoshoboka mu gihe ushika ubu atakizero kari ko abanyapolitiki bafise ugushaka kwigaragaza ko kurangiza uruhagarara rwa politiki rwagize ingaruka mbi ku Barundi. Mbega ikintu mwibaza cyo tuma amatora y'umwaka wa 2022 yizigirwa na bose ni kihe? Mbega ibintu abanyapolitiki bopfundika muri ibyo biganiro byemerije n'ibihe? Mu kiganiro cyacu rero cyo munsi muri sanga twatumiye umuhuza w'Arundi Edouard Nduwimana. Mwiriwe neza mushyana Edouard Nduwimana.
Ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe ari kwa twumviriza bose.
Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Yego mituri kumwe kandi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya igize kurongora Burundi. Mwiriwe neza Perezida Sylvestre Ntibantunganya.
Mwiriwe neza namje nagiye ndamutse abarundi bari kwa twumviriza kandi abandi bashobora kumva runo rurimi rwacu.
Murakomeye ngaho?
Yego cyita kumenya ukuri.
Yego me reka rero dutangwe kuri mwebwe Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi mwihweje imishikirano mugiranira n'Abarundi reka uruganda mwakoresheje mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu murase kizera uko Abarundi bazoteba bagapfundika amasezerano y'amahoro bakanatunganiriza hamwe amatora y'umwaka w'2022.
Murakoze ubwambere nashaka kubanza nkenyerukira abarundi bose kungene yafatanye mu nda muri kino gihe ngengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki. Ibyo rero nk'uko bivuze twakabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu. Navuga rero yuko bwa mbere na mbere mbanze ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza hari amanama mukuru yatunganya biriwe kwigwa n'amategeko cyane cyane by'ibashingiro ndetse n'ibyiza bisanzwe bigenga urwego rw'umuhuza cyunganira iby'ibashingiro kuko riravuga yuko umuhuza w'abarundi afise inshingano mission mu kwezi mu gifaransa y'ukushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byiyumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza. Ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa, hanyuma iryo bwirizwa yaratubwira yuko ryemeza ko umuhuza abantu ashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha Abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu Barundi ndetse mu gihugu no mu karere. Murumva rero dukwiye kuba twabikoreye twisunze cyane cyane ibyibashimira hamwe n'ibwirizwa itugenga. Nababwira rero yuko nk'uko nabikora bivuga turaze bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye, turaze ingene bashyikirije ibyiyumviro, tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa, turabona neza yuko ko batankeka yuko amatora miliyoni 20 atoheza akagenda neza. Kira noneho nicyo twashinze nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari gushyikira ubutegetsi atari amatora. Ati kandi nta na kimwe cyotuma tubana tujya kwitaba ibiganiro hanze, kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mukapfa tubona yuko byinshi bishobora kubitorera inyishu ngaha mu Burundi. Turizera rero yuko atankeka na rijya tubona yuko abanyepolitiki nk'uko muravuga burya ibice 298% kw'ijana z'abanyepolitiki bari ngaha mu Burundi byo rero bopfundika ibyo bokumvikana, nta nkeka yuko igihe badashyizwemo kubeshanya mu gihe babifumbitse bivuye ku mutima nareka yuko amatora ya 2020 yaheza akagenda neza ko nyine na bose ngira ngo ico n'ikibazo kuko abarundi s'abarundi gusa amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzi yarahereka abantu kugonanwa igikuru nuko y'amatora yitwibwa na bose akaba amatora atunganije ku mugaragaro akaba amatora by'ukuri aza gutsimbatura demokarasi naye ahandi murabizi mu Burundi gusa amatora aza agashimwa na bose ikibazo niba biriko cyakira intambwe ndende.
Yarasigaye imyaka irenga ibiri kugira ngo ayo matora abe, ariko muri iki gihe hariho ibindi bibazo abanyapolitiki batarumvikana ko ntibarashobora kuja hamwe. Mwihweje Uganda mwakoresheje rwabaye mu kwezi guheze, murizeye ko ibiganiro bazotuma ku minsi iri imbere Abarundi bazokwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro Abarundi bakeneye mu kanya gato cyane rwose?
Ubwa mbere ni kumenya yuko Abarundi ibibazo by'ikibazo biratandukanye atari ibibazo byinshi cyane. Abarundi cyane cyane bakunda amahoro, bashaka amahoro, bibatandukanye ntabwo ari byinshi cyane. Rero nibaza yuko by'ukuri turaze ingene bitabwire mu Kayanza, ingene bashyize ibyumviro, turizera yuko ata kibazo na kimwe yuko bazaza bakabyitaba kandi bagaheza hari icyo bafunze cyotuma dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro, dutera intambwe muri demokarasi. Naye ahandi murabizi iyo habaye kitarikiri Abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bakashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya abenegihugu nibo bene ijambo, hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yazaza agashyikiriza ibibazo bimwe batashoboye kumvikana ko muri kamaramaka bagaheza bakadufasha gutondesha abenegihugu.
Perezida Silvestre Ntibantunganya, tugarutse kuri urwo ruganda namwe bibaza ko mwagizemo uruhara mu urwo ruganda, mwihweje ibyahayagiwe mu kihweza n'ukuntu Abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro Abarundi bakeneye, murafite icyizere ko mu biganiro buca bisubira gutangura Abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano?
Byarigaragaje mu buzima bwa kido gihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise, ibyo ari byo byose byaribonekeje yuko biyemeje bashobora kugira aho bashitse kandi heza kuri bose. Rero ndavuga ndi nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari yo kwicara ngo tuganire. Abasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki. Ikiganiro cawe wagitanguje uvuga uti ku matora iyo 2020 aba matora meza. Aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho n'ubu ariko baratarira wo kwibaza ati twokora iki kugira ngo amatora yo mu 2020 abe meza ukabishyira ku rutonde. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe. Ibindi bica byoroha naye handi kubyerekeye aho baja canke aba I Bujumbura abi Arusha igihambaye ubwa mbere n'umutima wo gushaka yuko ikibazo kiriho ubanza ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti. Ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa hamwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana. Je rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero gushyira abantu hamwe ngira nti ntihazobura ikintu kivamwo kuko mwicaranye Bujumbura mwicaranye Buruseli mwicaranye Arusha mwicaranye hehe mukicarana mugatangara kuvugana mwese mwuguruye imitima nyaburi ciza bukuramwo kuneza y'Uburundi.
Ariko muri iki gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya hari ikibazo cabuja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'Uburundi ivuga ko abarundi bose kabanya politiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta. Kubwanyu ico kibazo mu kibona gute?
Ivyo bivu bwa mbere kuko nyine batari ikibazo niko ndakubwiye. Umuhuza umubaza mukanya yakwishuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira ku ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi no ku ibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro. Aho rero ugize uti byose tubikore mukubaha mukubahiriza mukwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hariho ibyibwirizwa shingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritaba ryabitegekanije ritabite bitavyemerwa. Aho rero ucumenya ingene ibintu bitunganywa nagira ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho ubwambi haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barayitoreye inyisho. Aya masezerano ni Arusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'1999 igihe batanga kuganira mu mwaka w'1998 imihari mikuru mikuru yari ifite ibigwanisho yari mu ntambara ntiyari muri icyo biganiro. Mugo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyine baragiye baraganira mugo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cyogenderako ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirizwa nshingiro. Aho rero tworaba ingene umwe wese muri muraba ibyo twokora twogera twisunga ibwirizwa nshingiro atawurengeye akarindi uwundi.
Igome imbere yo kuduha ijambo abanywa ni radio Ijwi rya Amerika Mushyana Edward Ndwimana ubu ku bwanyu mubona ko hageze ko ibiganiro byo kwimurirwa mu Burundi bikava nk'iyarusha mu kanya gato cyane
ariko narengana kuko uri kuraraba Arusha amaze imyaka irenga ibiri kuko no munsi nta kintu wumva ati barashika ko ntibanashobora gushyira hamwe imigwi twavuga yuko by'ukuri y'abanyepolitiki. Iyo myaka ibiri irarangiye gushika uno munsi abantu bitaba Arusha ntibarenga 50 bigaragara rero yuko ata kintu kinini dushobora kuzera yuko tuva Arusha. Icyo twe twoterera nk'umuhuza w'abarundi niba bagira bati turafise ubuhinga dushobora kuba twoterera ku bijanye no kuganira ku bijanye na mediation ku bijanye na resolution de conflit abariya Arusha barashobora kudufasha nk'imbere bakaza gushyigikira inzego z'igihugu ngaha bakatwicara abahinga babiri tugakorana ibikorwa turakora ngaha ariko turabona yuko by'ukuri nta cyacu twobwa ariko kinini kizohava kibariya ikigira kabiri nako nuko nuko ibyo bushika ko byose bintumbero bushika ko hariya kugira dushobore kujya mu ngiro nuko ngaha mu gihugu abantu baba bateguwe abagiye politiki bari ngaha n'abandi bene gihugu aha rero ngaha mu gihugu hagati niho dushobora guhuza abantu benshi ko nibyo fatira abantu bose imbere ngo bagende Arusha ngo baje guhurirayo byumvikane rero yuko by'ukuri ibiganiro bibereye Arusha ahubwo hari hageze ko biza ngaha mu bundi sensi no kuza kuko turibaza yuko ahubwo bonyine boza ngaha bagafashiriza ngaha abahinga babo banashaka n'abahinga muri nation zimwe bagasiba ko n'abandi bahinga b'ahandi bagira bati dufite ubumenyi bwinshi gusumba nkumbure abarundi baza badufashirize ngaha nk'uko amarungika aba expert mu bisata bitandukanye
bose
nibaza yuko by'ukuri hari urukiko rwasusiga hariya kugenda Arusha no twadabonye yuko by'ukuri ibibereye ngaha mu Burundi bifite akamaro gusumba ibibera hari twanze rero yuko dufashwa n'abandi ariko tuvuga ati byiza bo dufasha ngo badusanze ngaha
reka tubaze na perezida wa Sivise ntibantunganye icyo kibazo nyine mu kanya gatoya cyane rwose ubu hageze ko ibiganiro vyimurirwa mu Burundi hari abavuga ko hari ikibazo cy'umutekano wabo cyane cyane
urumva n'abavuga bati hari abatozamwo ubu baratomora neza bati abagiye mu byo gushaka gutembagaza leta gutembagaza inzego z'igihugu aha ambere nagira nje bakantu kamwe nje nabambira abantu ndi ndasabye abarundi bategere ako kantu bakandikere jewe perezida Silvestre ntibantunganya nzobe umukuru w'inyuma muri kino gihugu yavuye ku butegetsi kubera kudeta bivyanyuma kuko mumaze kwinjira muri demokrasi koko kudeta nta kibanza ifise na gatoni ubu rero urashobora kugira uti mfatiye ngaho ndabe abanyapolitike bashobora guhamagarwa muri ibyo biganiro abari mu Burundi ni bande aho rero abari mu Burundi ntangorane urumva dufite tugire mu Burundi ntangorane byogira abatari mu Burundi ni bande badafatwa n'ibyo tukuvuga ngo kudeta dufatiye ngaho ugacuraba uti nokora iki nabo kugira ngo baze mu bigaba baze ngaha mu Burundi ukaraba wewe uri leta ibyo tuzo gukora mbere kuri ubu ukaraba n'uyu muhuza aka karere kaduhaye kuko buriya dutsa kumenya yuko muri kado karere igihugu cy'u Burundi ataragati kirebanga turi mu karere turi imbere do mashira hamwe yo muri kano karere turi ko mashira hamwe abiri yihaye ibyo guhagarira amahoro n'iterambere muri kano karere iri shira hamwe rihuza ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika se EAC ni shira hamwe byo mu bihugu by'uyaga binini conférence internationale sur la région des grands lacs ugahita ukaraba uti none nkabo kumubanyi koko agufasha kuzinya umuriro kugufasha iyo hagize ingorane hari icyo badufasha kugira ngo nkabo baba bari hanze bashobore no kwizera bagire bati turagiye muri ibyo biganiro bishoboke naye ahandi gira ndabisubiremo uko ariko kose tuba mu Burundi cyangwa tuja hanze abazoganira n'abarundi nibo bazotora intumbero nibo bazotora intumbero urumva rero icyaza aho kiri ningene abo banyapolitike nka anze ubu bokumva koko ko bari mu mutima akagira bati turashobora kugira ibiganiro koko bigatera imbere mu Burundi aho rero kubafasha dukumviriza nabo rero haba tukaranye niyo ntambwe bashobora guterwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Justin mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri he Justin
nitaga da shabu jumbo
murafite kibazo murafite icyumviro
yego me ni cyumvira amwe nakabazo gatoya nje kwaza umuhuza
yego
cyane cyane ishaka kwagara ku cyo muri ko muravuga cerekeye aho ibiganiro byashobora kubera bizohuza abarundi umuhuza areje kuvuga ati kubwiwe abona yuko ibiganiro biko bibera iyo Arusha bizoshikako atina cyane cyane wabona yuko abofasha gukiriza mu Burundi mugabo ikanda bekera ngaha mu Burundi mugabo jewe nshaka kumubaza akabazo gasanzwe ama cyongera nterere none ko avuga ko ibiganiro we wabona ko byagera ngaha mu Burundi ariyumvira neza ko abarundi bahunze bahunze kubera ubufina cyangwa bahunze kubera umva umutekano muke mu mutima yabo bega igihe umutekano wabo ubutaragaruka bagasaba ko bigano bibera hanze Burundi ntibuzovyitaba aho ico ni kibazo amanga cyane ngira nkavuga nti kubganje ico mbona ari kumvuga nti ibiganiro ko ibigano bibera nka mu Burundi hariho ujya mu Gusenday urafise raporo bashikirije iyo raporo yarabaye umusanga kubyerekeye abarundi bose uko bizako abarundi baganiriye hanyuma nkavuga nti kubwanje ibiganiro ko umuhuza Benjamin Mkapa yabitanguriye i Tanzania yarusha ibiganiro nibandanize yarusha leta y'Urundi ibyitabe hanyuma kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo abagombye gutembagaza ubutegetsi umengo kiragoye sibwe twifuza yuko kubera hariho imanza ziri mu butungane z'abantu bitwa ko byagihizwa abantu bitwa yuko bataragize ibyo bintu bashyirwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro byitabwe na bene kubyitabwa mugabo bibere hanze y'igihugu hanyuma urundi bwo nk'amahoro
murakoze juste reka duhe ijambo umuhuza Edouard Nduwimana tangwe yishyure ku kibazo cya mbere mwashikije kivuga cyane cyane ibyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe ku ijambo
murakoze cyane ubwa mbere ho nagashe kimwe ku byumviro n'ikibazo abagize nongeye ndakubwira yuko tubabaza cyane n'abarundi bene wacu bahunze nagaragaye yuko byewe nari umushikiranganyi hagati mu gihugu benshi bahunga tubona twanagiye ndetse bigitangura mu Rwanda tukabasaba yuko botaruka kuko byagaragara yuko ibyo ariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye karakopeza n'abandi banyepolitiki bamwe byatabagiro kandi byatuma benshi twasanga dusabe yuko by'ukuri abarundi bene bacu bahunze batwumva ariko batwumva yuko botahuka bakaza gufatwa na bene wabo kubaka igihugu igira kabiri nacyo muri abo muvuga bahunze ari mu makambi y'imahama n'ahandi sinaza ko ari bo ibiganiro biriko muravuga byabyereka cyane cyane ni abanyepolitike nibo batumye abenegihugu bene bacu bahunga abarundi ni umuryango cyane cyane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze ku kwita gashi bakaza tugafashanya kujya gufasha kugira ngo ishobore guhungura aba barundi bahunze kuko najya nababwira yuko muri abanyepolitike benshi bahunze biriko muravuga umutekano wabo bavuga yuko udakwiriye nta bose base na base wabo na babyara babo na ba nyina abo bose bari nta mu gihugu ibyo byumvikana rero ingene baca inshuti bagata imiryango bakajya kwitwaza muri politike kandi abandi barundi bose ngahabaye mu mahoro dushimira ndetse n'abanyepolitike batari bake bamaze gutahwa kandi ngira ngo perezida ntibantunganye bicabona arabona yuko ngaha atakiba naho bahunganye umutekano aho bahunganye umutekano ntacyo bagize ngo kigire gitumbereye perezida ntibantunganye kigire gitumbereye muri politike yari yarawuye ni ukuvuga yuko ibibazo twari dufite ngaha bisaba by'umutekano biri mu rukuri cyane nk'ibyo twaciyemo nibaza yuko twese tugiye hamwe twabitorera inyishu kandi bari bifite ngaha mu Burundi n'ibyo n'ibindi bihugu byose bifite turabumva za Kenya turabumva za Tanzania mu Uganda n'ahandi hose ndetse n'i Buraya ni ukuvuga yuko ibibazo twaba dufite ntabwo dushobora kwisangiza ngaha mu Burundi rero muri politike rero nibaza yuko atanumwe yogira impungenge kiretse ubufite dosiye mu butungane mu kuyikirana mugabo nawe ni inyishu ibyo si mu butungane zo kuyihunga kuko dosiye mu butungane ntibihungwa ntibora inyishu yayo inyishu y'idosiye mu butungane yoga nawe na kayiburana bibaye ngo bagasaba imbabazi mugabo akabanganya imirimo ya politiki rero nibaza yuko by'ukuri twe turemanga yuko ibiganiro birenga mu gihugu cy'u Burundi atangorane n'imirimo y'umutekano ku bari hanze yoba atakibazo na kimwe cy'abanyepolitike cyoba nawe asema dosiye mu butungane ahubwo icyo twakubwira ni uko ubutungane bwo muri aya madosiye akanyaruka agahera uwagira icyaha akacagira ibishobora kuvamo ibyo biganiro akabijyamo uwo ubutungane kuri sinari muganga ukabuze nari muganga mugabo by'ukuri nta kanya cy'umutekano kirari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko tumana bagahurira ngaha mu gihugu ngo bitabire ibibazo byabo
yego me perezida ntibantunganya mwishyuye ku kibazo cy'ahantu ibiganiro byobera icyo kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku makenga yashikirijwe na Justin avuga ko kwimura ibiganiro mu Burundi byoba bikiri ingorane kubera reka n'abahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo utoba ucumiwe neza mu kanya gatoya cyane rwose kuri icyo kibazo reka n'ikimvuye cyashikirijwe na Justin
we umbaza ikibazo gikomeye gutyo hari umuryango mu kanya gatonyi mu Burundi tuvuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda nari muri kaminuza y'u Burundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ku itariki imwe
twarahunze turabanyeshuri batari bake bakuri kuri kaminuza y'Uburundi ngo duhunga abatiye bacu batenga umubyenda n'isigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha umunanje asigaye ngaha umufiance wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi mfata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'1983 mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu 2005 urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo hari aho duhurira n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu Burundi ni kibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashyirahamwe avuga yuko adaharamira ibyicaro bya politike indongozi mu kumenyesha amakuru nakubwiye yuko jewe ndaye ibibazo intumbero mfise mbona nugendera ko ibyirivanshingi aba hariho uburyo bategeka abarundi bafata ingingo ku kibazo ibi bita mu gifaransa souverainete bavuga yuko ari ikintu cy'abarundi bakora biciye iyo abajijwe muri referendum cyanje ngo abaserukira nuko uvuga yuko hari n'agace gace kavuga nyene muri iyo ngingo yindwi kati nta gice na gitonye gishobora kuvuga ngo ibi bintu ndabyihaye jenyene nuko uvuga rero yuko abantu batangiye byumviro mugabe byumviro bigira uburemere iyo inyuma biciye ari mu namashinga mateka na nkengu z'amateka cyanje biciye muri referendum ubu rero nkuko wabivuze icyo umuntu yogira n'ukuri tuze kurondera kure je no kwipfuza yuko abanyapolitike basi tubuge tuti aba bagiye mu byo gutemagaza leta koko twe turabashira ku ruhande mugabo turabe abanyapolitike tugende tubarondere twicire tubaze tuti mbe wewe woza mu biganiro i Bujumbura kumbe ko imera n'imiruka mbere buriya i Bujumbura ariyo twese i Burundi twe tuzohurira wokora iki twokora iki kugira ushore kuzabuze ibiganiro twumve icyo bavuga twicarane twumve icyo bavuga hanyuma tugitorere inyishu ibindi inyuma bica byoroha kuri ubere bigafasha no muri kano karere turimo
yegome reka duhe ijambo uwundi muntu wa New Radio Ijwi ya Amerika Maxi Edouard muri neza
makomeye
yego muri he Edouard
ni mudi mumonge
basi kibazo cy'imvira mu kanya gato
ego menda kwizo batumeneje iki bazo bashaka kugushishiza batumire egereye umoja wa Rwanda cyakai ha duko edubundi zo zohuguka yume niki ikintu sinangi ikintu n'abarundi bose bikira kwa kugira ngo umuntu uri muntu ari mushima hama ari hehe yihitemo yuko Burundi tuzira ugaruka mu gihugu yizye kuyendongozi imoja ya Barundi umoja wa Barundi ntabwo bije bikibazo n'iki ubundi mu Rwanda ngo usubire kunywana kuko urabona yuko abarundi batari bake bamaze kwishona basigaye u Rwanda nicyo ariko arakora kugira ngo igihugu gishe kunywana ama nkabaza n'ikindi kibazo cyavuze yuko ibiganiro yuko ata ibihuri yabera hanze atacyo atakizindi zova mu buhuza irimo kuko yuko yuko shikije ibintu atacyo bijye mu kanda ariko urabona yuko biri kuratera intambwe yuko yigiye cyangwa bo bahamagaje ko abarundi bose bategere kugira ngo ije bumwe ikintu gikomeye hama hati kibazo nka ex president ikintu wewe abona akazi ku Burundi akayikubona we yitwaye yitwaye akabona abarundi nicyo kintu abarundi bavuze by'ukuri generation kimwe kigenda kirahi kirahere kindi ikindi abarundi bavuze kugira ngo abarundi abarundi amahoro bwe babyizanzuye urabona generasiyo yimwe baragize ingorane n'izindi generasiyo ziriho zirapfuruka kimwe kigenda n'ikiye kinarika yabo abarundi bavuze kugira ngo by'ukuri abarundi banywane twumva ngo uyisi ko si imyaka myinshi cyane abo twagira yuko bagata ngo kuri epoke yiwe ngo abazungu batanguhe na ngo ateme ngo rukara amasinzi ari ngo ibi tuzi mu bitabo ko ngo ni igihugu wari wabayeho neza ngo bahita bakaryama urabo ko uwuye ntabwo ni atari
ntabwo Edouard reka mukanya tubahe reka mukanya tubahe ijambo kugira ngo bishire ibyo bibazo mubajije mwabajije ibibazo bitatu muhuza ni kibazo kimwe mubajije president ntantunganya ariko imbere yaho reka duhe ijambo Maxime nawe nyine ashikize ibibazo byiwe Maxime mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Maxime
cyende mu Burundi
amajahe
ni Burundi ubu neza neza ntagazaho bitimo yinga
muyinga murasiki ibibazo bitimbuye mu nyarutse cyane gose
ego murakoze nagira ndenda ngo tubatumire biwacu
birakumva duga ku ijambo
umuhuza babakunze cyane cyane cyerekeza ku umuhuza Edouard Dondo w'Imana
yego
bakunze ku kumushira mu magi cyane gose mu bintu byo gusambura cyane cyane imigambwe abantu benshi bakabara yuko mu ico gihe cyo minisite w'intore hagati mu gihugu yaba yari ingorane z'imigambwe yatuma isambuka nagira ndamwisabire akore uko ashoboye kose nk'uko mu miteze yabisabye mu nama y'abahuza mu Burundi bari bahuriye mu Burundi ko boza baserukirwa nabo bakaza batorwa n'abahuza boza ko bahuza mu bindi bihugu mu matake bayabaye hagati y'ibihugu n'ibindi nagira ndamusabe aranje bahere mu gihugu cy'iwacu araba kuntu yoba inyishu y'ibibazo biri mu gihugu ariko kwama ari bamuvuga ko biba ingorane z'ibibazo ikintu nacyo nagira ndabaze ari ikintu bakunze kuvuga nkumva umwe ngo aracyari mu muganga kiri revu dede adashaka kuvuga kome nk'umuhuza kunda kuvuga ko ibiganiro umwe ngo byotanwa mu Burundi ariko ntibarara ikibazo ingorane ahantu zavuye mu bisanzwe ingorane zavuye hagati y'ikiringo cya gatatu n'abakirwanije abantu batashatse bagirwanije ikiringo cya gatatu yegerere takodazi we ari hasi yabo ababwire bumvikane nabo nyine bafitanye ibingorane bareke kujya kuvugana n'abaja ke bamutabazi akacaza rakimwe bafitanye bagende bitaze igano by'umuhuza mu Yarusha cyangwa n'ahandi ariko inyishu iboneke mwa kino gihe kuko abarundi tugeze hari kwere
murakoze
nzira mwabona yikiragenda kwere ibibazo nyine byatewe n'icyo kiringo cya gatatu
murakoze Maxime Rekadu ijambo umuhuza Edouard Ndwimana atangwe ku bibazo byabajijwe na Edouard bivuga cyane cyane kw'impunzi zohunguka zirimo hama n'ayandi makampi eka n'ikibazo cerekeye ingorane ziri hagati y'u Rwanda aho yavuze ko abasirikare b'u Rwanda bica abarundi eka n'ikindi kibazo cerekeye izo yatangaje avuga ko eka ibiganiro byotahukanwa mu Burundi mvuge ku ijambo akanya gato mu majambo avunaguye kuri izo bibazo byose mushya na Edouard Ndwimana
ndondogora ndashimiye amazina yanjye w'umurumo wange nabwo yuko ibijanye
alo muratwumva mushana Edwa ndumva duga kwijambo turakumva
ndabumva nako ndavuga nti sindondogora kuri iki cyanyu nuko abarundi bene bacu bunguka n'ubu ndagisubiramwo kuko sindakideha ndabona yuko zikuri ari ngombwa yuko bitaha kandi noneho kira noneho hari babuke abamaze gutaha kandi bacu kandi babaye mu maro y'umutekano rero nibaza yuko nabo bandi basigaye abatwumva bereza bag bikahuka ariko nibaza yuko by'ukuri bifashijemo na HCR n'ibihugu byabakiri hamwe n'ubusanganizi bw'abagati mu gihugu ntidukekeranye yuko nabo bageze bagatahuka ikibazo kigira kanini kijyanye n'imigenderanire y'ibihugu n'u Rwanda nagira mbwire madina yanjye Edouard yuko by'ukuri imigenderanire y'ibihugu uno munsi yashobora kuba myiza ejo ikaba mibi birakunda gushaka mu bihugu bihana imbere n'ibidahana ibyuze n'ibisanzwe cyane ariko nagira mbwire yuko kimwe cyose cy'indanga cyane ihere cyane mu migenderanire y'ibihugu icyo bituma hari ubushikiranganji ku isi nzima mu maleta yose hariho ubushikiranganji bugezweho imigenderanire y'ibihugu n'ibindi aho ntitwekeranya yuko ubushikiranganji buriko burakora ibishoboka byose hamwe na leta kugira ngo imigenderanire ishobore kuba myiza kira noneho n'u Burundi hari bwashikirije n'andi mashyirahamwe dusangiye n'u Rwanda kugira ngo badufashe gutora inyishu aho rero turizeye yuko by'ukuri inyishu zose bikaboneka ibi ni bisaba kwihangana kugira ngo twihe umwanya kuko nabivuze ko inzozi z'intangarugero ntihereza ibijyanye n'ibiganiro yuko bitahuka n'ubundi abisubiramwo yuko by'ukuri ibiganiro bibera hanze mfatiye ubwa mbere na mbere ku mwanya bimaze imyaka ibiri yarangiye ata kintu kiboneka abavuga ngo bamaze gushikako ikigira kabiri nuko ushobora gufatira ko nuko abitabaye ibyo biganiro bagenda Arusha ugiye kuraba mirongo icyenda
numva telefone iriko
Allo
umuduge kwijambo numva telefone yari yacitse ariko turakumva
ndabumva nayo ndavuga nti ibizi gusaba yuko ibiganiro byotahuka mu gihugu mfatira ku muhagire cyangwa itatu icambere nuko imyaka irangiye gushika no mutaka kintu kigaragara barashikako ikigira kabiri nuko ibice bimwe mu cyana bikaza kwijyana byabaga mu biganiro byarusha byose yagenda mu bintu byose yumvikana yuko ibyo agenda kuvuganira hari ashobora kubivuganira no ngaha mu Burundi icya gatatu novuga nuko aho baherukayo hariho ibibazo umuhuza mukata bashyikirije bikuriye mu mice hafi nk'itanu ibibazo bijyanye n'umutekano ibibazo bijyanye n'ibyashingiro ibibazo bijyanye n'amatora ibibazo bijyanye n'ubukene twese twumvire twavuze n'ibyo bibazo burya ukabidushyikirije ni ngombwa ko twenda kuza ngaha asaba kugira ngo dushobore kubitorera imisho bigaragara yuko by'ukuri ibibazo twashyikirijwe hariya no ngaha muntu ushaka kubitorera imisho hariho nibaza rero yuko abariko baratwumviriza bumve yuko atari gushaka gusubirira umuhuza mukata ariko ari kugira ngo twerekane yuko by'ukuri atakizere kinini hariya abarundi borindirayo nimba hariho ibyo bashobora guterera baza babiterere ngaha mu gihugu cy'Uburundi badusange ngaha baduterere ibyumviro kiya none nibaza yuko kuma no mu Burundi no mu bihugu bashyiraho abahuza b'ibihugu kugira ngo hagiye hari n'ingorane bashobore kuza barafasha mu tubazo dufite nka turiya nacyo gituma ndetse nk'umuhuza mu Burundi afite amabanga adasanzwe dushobora guhuza abanyepolitike n'abandi kugira ngo bashobore gufata umuntu
yego mwogira ko mu kisho n'ikibazo cya Maxime avuga ko mu kireye umukuru eka umushikiranganje jeje ntari hagati hari ibirego bivuga ko ari mwebwe mushobora kuba mwajyanishije iyi migambwe akaba asaba kandi ko mwashobora kwegera leta kugira ngo muyihanure kugira ngo eka ishyire hamwe abarundi bose baje mu biganiro maze bapfundikire amasezerano y'amahoro mu ndwi kw'ijambo kandi gatoya cyane umunota umwe kuri ibyo bibazo bine
n'abakomeza ko bicu gusambura imigambi sinakigira ko amazi gisigura kenshi kuko imigambi yo hari amatora cyangwa ibindi by'amatora hano isambuka kuva ubundi bwihukira sinibaza yuko ari Imana Edouard ibarabaye intambamye mu migambi nayo isigiye kenshi muri za corona muri za fodebu yari mu ishyamba kiri mu ishyamba yashyirwa n'ingwani igasambuka icyo gihe hose ntambi Imana Edouard yari arimo nibaza yuko yohumura ntabwo turi ikibazo ahubwo kenshi turi ibisho ku bibazo mwe n'ibyo kabiri nacu ni uko kijyanye n'ukwegera leta kugira ngo bishobore gushyira abarundi bose hamwe nicyo dukora ndetse n'ibi bikorwa turi turakora mu Kayanza n'ahandi n'inama mpuzamakungu twatunganye turi turafasha amaleta kugira ngo by'ukuri ashobore kugira uruhare rukomeye mu gushyira abenegihugu hamwe cyanone rero mu Burundi ho bwizashingiro bwiza bitugenga twebwe biduha ubwo burenganzira iyo tubikoze rero no kuvuga yuko tuba turi ko turashyigikira leta tuyifasha kugira ngo abarundi bashobore kuja hamwe naye handi bijyanye gushyira hamwe abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abandi mu biganiro najya nabwiye yuko icyo kibazo twari karakibaza ko intandaro ari twagiye manda ntabyo nibaza yuko uko abibyibaza ntakora ntabwo ariko bimeze kuko abashatse gutembagaza ubutegetsi ntabwo manda gatatu yari byatanguwe ni ukuvuga rero yuko ubutegetsi babutembagaza itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu n'abashatse kubutegetsi icyo gihe ni cyo kimingo n'icyo bari kuri urupapuro ngo yari arimo cyari kimingo cyemewe n'amategeko itaragera kurangira
yegome president ntibantunganya Edouard umuntu wa radio ijwi rya Amerika yabaje ikibazo ati mbega ku giti cyane cy'umukuru w'igihugu mwinjiza kurongora Burundi ikamukaba mwarakurikiranye kahise ku Burundi ikintu cyama gituma abarundi badashobora kuja mu mahoro arama n'ikihe kintu gituma abarundi bama muri izo ngorane zitavana ko n'iki
no kutubahiriza ibyo abantu basezeranye igihugu nta kindi sinoja kudondagura kuva 30 ndakangahe gushika uyu munsi jaba babirebire mugabo hari ikibazo hari akantu ko mu kibazo yabajije mu ndagakomeye cyane turazi Uburundi aho bugeze uyu munsi ubu abanyagihugu bo mu Burundi abenegihugu bo mu Burundi dushika ku miliyoni 12 muri izo miliyoni 12 abafise imyaka iri munsi ya 35 ugiye kuragira haruro bitanga ubu bararenga 75%. Abo rero ugiye kuraba n'abantu ataruhara bagize na rutoyi muri izi ngorane zagiye ziba mu gihugu sinovuga 35 sinzovuga 22 sinovuga 8 novuga cyane cyane mbere kila na gatatu nukufuga yuko ari igihugu tutegerezwa gukingira kugira ntibongere kuja muri izo ngorane nkuko twebwe twagiye tuzikuriramo yavuze ati ndababwire kahize je nabikuriyemo sinipfuza yuko rero abariko bararuka uyu munsi bogenda bafise ubuzima bw'igihugu burangwa n'ibyo je nagenda abona ubu dukeneye uko uburundi kugaye mu myaka iheze nico gitu koba abatuti benone ko habaye amasezerano y'Arusha hakaba amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umunsi anza aho hari umwaka wa 2003 amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari paripe utuye SNL ico gihe na leta yari yabiye matore mu 2005 tukabona yuko nyuma hajya kurikira igihe ubona yuko Uburundi
nubwo murongo wa telefone ugumucika mubandanye mu sondere mu kanya gato
kugira gute kugira ngo bidusubire inyuma aho niho bona ikibazo mbere n'urwaruka ngo byumva rugategera neza ntirugende mu bizotumeje urugira ingorane ngizo twebwe twagiye tugira ahubwo bazogire bati akahise ni kahise ubu tubona imbere gusa Uburundi bwiza bacakubiri Uburundi Uburundi buzira inzara Uburundi buzira inzigo Uburundi buzira umutima gushaka kwihora ngo nuko ndagize ingorane zinizi nizi Uburundi bwubaka ku buryo Uburundi wese yuba yuko ari mu gihugu ciwe yishyira kizana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jerome muri Weneza Jerome muratwumva
ndabumva neza cyane
muri hega Jerome
ndi Nairobi.
Nairobi murafiki wazo murafiki mbiro.
Jewe na makenga mzise.
Ya shikilize.
Mkumbuka babu gawi ukongo vitani na ugende kuwela Muburundi. Halo?
Duga kujamba tulakumba.
Babu gawi ukongo vitani na ugende kuwela Muburundi. Mkisa makenga yuko abo wangibu kwa kwa bako mtiputepa na mtiputeke kwa sababu pati kwa Muburundi njene akawa vitani na uwa atayi bakababa nukumisako.
Murakoze Jerome amakinga turashikiriza turasaba abashinga nayo turi kumwe bagira icyo bavuze ko reka duhe ijambo
ikindi nuko
nafite ikindi
yego
duga ku ijambo
ikindi nabonye nuko kugira ngo amatora ya 2020 yagende neza nuko umugambwe wari we wese wemerewe n'amategeko ubwiye gushyikiriza ibyemezo byawo ku banyagihugu ngo uhe ubwigenge bugashyikiriza apana kugira ngo kutubona bagiye kuyamamaza nk'ahantu ukasanga bababurakije bagizene akarero nuko fite gahaye i Nairobi fite twari ko bitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani halo
duga turakumva duga ku ijambo bandanya sozera
ko insanga umenga hari kintu bakiturushije kuko bobo aho bagenda kwiyamamaza hose nta muntu n'umwe ashobora kubabuza nta muntu n'umwe ashobora kubabuza bose bafite igihugu kutugura ibyiyumviro byabo ama bakagenda n'umutekano ntangere kabisa mu matora bari kugera mu kuyo halo
murakoze Jerome reka duhe ijambo Bruce mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva cyane
muri hega Bruce
ha
muri hehe
mu Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
nasaba guterera cyane nagira mu ndamukeza umuhuza hamwe n'uwo yahoze ari perezida
barakumva duga ku ijambo
iyo nasaba cyane cyane kubashimira ku ntambwe bageze ko kubera urabye ibiganiro bujya mu cyamake n'ibyo bera muhira nyine bikabera ngaha mu Burundi kuko niho n'ibyiyumviro byinshi biri ko biratorerwa bibereye hanze igihugu cyacu ndumva menga nta gaciro cyane rwose byaba bifite kuko no ngaha mu Burundi turafite ijambo rikomeye cyane dushobora natwe kuba twoterera ama nkaba nshimira niwe yahoze ari perezida ku buryo ariko araterera na wene ndumva afite ibyiyumviro birashe cyane ndumva yari karakterizwa intambwe imbere yerekeye n'ibiganiro ndamushimira cyane Masfodi
murakoze Bruce reka dutangure duhe ijambo muhuza Ndowimana agira icyo avuze ku byerekeye ibiganiro avuga ko byo kwimurirwa mu Burundi Jerome abaza niba haba abagirizwa kugira uruhare muri kudeta batoca bafatirwaho hanyuma akaba kandi yavuze n'ikindi kibazo cyo kwiyamamaza matora y'2020 abanyapolitike bo mu miryango itandukanye bazo bafise ubwigenge ka bazo kwishyira bizane atamuntu atera ubwoba mu kane gato
murakoze cyane cyane Blaise ku byumvira ibyo gutekereza ibyuko ibiganiro byatanguka mu Burundi bikabera ngaha mu rwego rw'uko twabiza kandi twabikenye twamukenye ubutumwa ibi tubivuga twishinze n'ibera mu bindi bihugu kuko nta gihugu na kimwe kitagira utubazo haba muri politika mu butunzi twarakurikiranye ibyo byabereye muri za Gabon harabaye ibibazo mu y'amatora ariko abo muri Gabon ntibaciye baja hakurya y'igihugu kuja gutora y'inshu ibibazo bya impande yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ibibazo bya politiki ubwo twavuze nyine abakozi b'Imana bagiye hamwe barafasha bya Afurika kubitora ibyo byumvikana rero yuko ibihugu byose birakwiriye kumva yuko habaye ikibazo mu gihugu ubitore inshu wa mbere ari uwo mu gihugu nyine abarundi n'abandi bose bagiye hamwe abo nibaza yuko iki kintu by'ukuri twe turagiye hagatako cyane kuko nabo nabo twabafasha gutwara inshu z'ibibazo byacu wasi ibibazo byinshi nyine usanga n'abagoye kudusumba turakurikirana ibibera muri za Uganda bo mu batavuga arimo na leta ariko babyesigiye bamwe bafashwe bagize gute ni ukuvuga yuko ibiduka by'ubusungane bwacu ahanini ni uko inzego z'igihugu zonyine zogerageza kuba ziratora inyishu y'ibibazo by'umucaca arabibaza yuko ari no mwenge mvuga ko kuma tumura yuko by'ukuri ibibazo twaciyemo bya politike inyishu yabyo iri ngaha nyine n'ababiteye ni twebwe nyine nibaza yuko nabo itora inyishu bwa mbere boba twebwe nyine abo ntitwicaye nuko perezida sivete nyuma n'abanyabigugu twicaye hamwe ndazi yuko atanteka ariko twabitora inyishu iki kibazo nacyo cya Jerome cy'amakenga afite ku bijyanye n'aba bagize umutembera bwa ubutegetsi ati mbere usubira ngo bace bafatira mu Burundi arebye naza yuko aba bagize ushaka gutembera bwa ubutegetsi ariho n'imitahe barongera niyo bari by'ukuri mu bisanzwe mu masezerano mpuzamakungu n'ibihugu barimo bakwiye kuba bamaze kubafata aho nibaza yuko ibiganiro turi turavuga nk'uko na perezida yatangaje yabivuze ntibyega abashaka gutembera ku butegetsi kuko n'ingingo ya nasiyonzi iravuga neza abantu birirwa n'ibiganiro abaribo aho nibaza yuko uwashatse gutembera ku butegetsi ikibanza cyo nibaza yuko aho ushateza kuba mu butungane aho nibaza yuko ndetse ndarasaba yuko naho bari uhita bagashyirwa ku nyuma bagafata nk'uko amasezerano mpuzamakungu abivuga iki kigaye nacyo ni kijyanye no kureka imigambi igakora ikitunganye ibyo dusaba turasaba leta ababigenzi yuko by'ukuri umugambwe imaze gushinga kwemerwa n'amategeko uba uharanira politiki uharanira ubutegetsi n'icyo matora rero iyo hageze no kubareka bakiyamamaza bakamamaza imigambi yabo mu nyungane mu burenganzira bw'imigambi yose icyo nibaza yuko aho hazogera ko kwiyamamaza bigera tuzafasha twese kubwira mu by'ukuri imigambi yose ati cyo kintu
Perezida Sylvestre Ntibantunganya mu gihe icyo muvuze cyashikirijwe na Jerome avuga ko mu gihe ibiganiro nk'uko biko birasabwa na Leta y'u Burundi byo kwimurirwa mu Burundi bagirizwa kudeta kuboca bahafatirwa ikakaba yavuze kandi ikibazo cy'amakenga afise ku byerekeye amatora mu 2020 aho avuga ko abaza cyane cyane ikibazo cy'ubwigenge bwo kwiyamamaza na Bruce rero we bakaba yasabye ku biganiro byo kwimurirwa mu Burundi mu kanya gato byashikirijwe n'abo bashinga nabi babiri Jerome na Bruce
erega icyo kubona mu ishaka ry'abarundi bose abavuga bati ibigado bibe hanze cyangwa birenga mu gihugu hagati bose bashaka ikintu kimwe bashaka amahoro bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'abantu n'amashyirahamwe bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'imigambwe kuko tugira tuti turondera amatora azoba ari meza mu gihugu mu mwaka w'2020 hariho ingingo dutegerezwa gufata mu byerekeye ukungana hagati y'imigambwe ku kugendere kuriwe kuza gushyikiriza ibyumvizo byabo mu banyagihugu bihabe umwana n'ikinono nk'uko dada yabivuga mu gihe cy'imyaka 1990 icya kabiri haba ukwishyira n'ukwizana mu byo kumenyesha amakuru icya gatatu haba igihe hacungerwa ingede uburyo bwa leta bukoreshwa niba ukoresha n'umugambi uyu cyangwa uriya bityo bituma abantu bagenda batangana haraza n'ibindi bibazo byinshi ntushobora kudondagura erega buriya n'ibyo biganiro bibaye ni ibyo nyine abantu bazoheza bakicarira bakavugana bati mbega
kugira mu migambwe yose yumve kwingana ibone yuko igiye ku rubuga atanumwe usanga acungirwe gusunda abandi zogenda gute babishire ngaho barabe batumbega kumenyesha makuru gushikira iradio y'igihugu abandi bose bakuba ko bashobora kuyikira zogenda gute akandi ndiyo ndakubwira byose ere kandi ko ndabisoma mu ibwirizwa shingiro ndarifite imbere yanje nico gituma twiyemeje tuti iri bwirizwa shingiro by'Uburundi tugendera ku yubuzi tuyifate nk'inkingi izodufasha guhangana n'ibyo byose uzona ko hari byinshi dutoreye kiruta kugira ngo ryumvuku turyumve uko ryanditse turyubahe uko ryanditse turyubahirize uko byanditse uzota yuko ngaho o duteye imbere kuganira rero kuganira naho nyene nakubwiye hari mu bwa mbere ugushaka kw'indongozi nakubwiye nitwitanguriye ko jewe na president Melchior Ndadaye mu mwaka w'1999 na 1999 twari impunzi mu mwaka w'1999 na 1983 twararabye tuti aha turi impunzi twicaye ni turiko turafata kugira ngo bidutere imbere dufata ingingo yo gutaha ngaha mu gihugu byari bigoye mugabo byarafashije ubu rero gusa icyo mvuga ngira ndi abantu turabe umwe wese erega ntabwo tuzoshirana hari n'abagerageje biyumvira ngo inyishu ngo nukutikiza abantu kutiza abariya mugabo ugasanga aho kuba inyishu badukorandiriye ibaye ingorane kuri bo bitugumere tuzitiwe na kahise turabe imbere cyede baza yuko n'ukuri nitwamara kugira mbere je nogira nti ngo twohurire Arusha mu minsi iri imbere tukicyatubwira tuti mwebwe muri hanze twicare turabe tuzaje abahuzi badufashe turabe ingene twese twagenda i Burundi amahoro n'umutekano yubariwe kumwe wese hanyuma ibibazo byo tubironkera inyishu hama dusaba amakuru ngo turi byazo dufasha cyenda two twotera imbere mugabo twubahuke twubahuke mbe ni kuki abarundi bamusanga aho mu bintu by'ibibi mbaye nk'upadiri aho dusiguriye mu misa ati basanga abantu bariba abantu baragira iki mugabo ugasanga mu misa ubwa mbere baje bose barakubita inkoro hasi mugabo ugasanga inyuma babaye imfisi duhinduke duhinduke kino gihugu kirakeneye uburongozi bw'abantu mu nzego z'igihugu mu migambwe mu mashyirahamwe adahariza politiki uko bimenyesha amakuru hehe indongozi zirongorotse kugira ngo navuze nshire kurongora abandi nabo bizigira bagira bati ubu rero bagiye kudutambutsa koko
akora kamo gahamba cyane rwose akamo gasaba guhinduka ikaguhindura imitima kugira ngo abarundi baze baronka amahoro arama imbere yuko dusozera kiganiro turafite uwundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Fidele mu kanya gatoya cyane rwose mwiriwe neza Fidele muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo cy'umviro muduwe ku ijambo mu kanya gato
ngo mekamere ku cy'umviro bwa mbere mbanje gukengura ku kintu biganiro bigiye gutangura kongera gutangura hanyuma nasaba ko bwega kweri ibibazo by'u Burundi kweri n'abanyagihugu turarushe abanyepolitike nibagerayo baze baganire bahuza nta kudadaza ku buryo nyine bose bumva ko ari bene mugabo umwe gatwese nta kwibeshirana hano ikindi nacyo hapo na kuntu bo bireba bakabitahukana mu Burundi kandi ko kirabikeneye n'ikintu abantu bamwe tubaje gushikaria bibera muri Tanzania twese turakeneye nake kuyijyamo bari ukuntu bo bitahukana uko ndi biwacu
murakoze Fidele reka ijambo uhuza Edouard Duimana ku kamo gatewe na gamene na mbere na peza ntirantunganya avuga ati guhinduka ikaguhindura imitima ikamutimuduga no ku kuvyumvira bishikirijwe na Fidele avuga cyane cyane ko abarundi barusheka abarundi bazo kwitaba ibiganiro bakwiye kumvikana kugira ngo bahe amahoro abarundi eka nakamo gasaba gutahukana ibiganiro mu Burundi duka kwija Musiana Edouard Duimana
kamo kusaba abarundi ko bihinduka nibaza yuko vyukuri ari akamo keza cyane kandi n'indongozi z'igihugu were kunyacyari mukuru w'igihugu n'inyigisho zo guhinduka no guhindura abarundi bamaze uko birashikirizwa na cyane cyane n'inyigisho zo gukunda igihugu bahinduke bakunda igihugu bashyize imbere cyane cyane neza y'igihugu kibumba si neza ayo mu umwe iyo ni bintu byumvikana cyane kandi ari mukenyeye cyane kandi nagatwa yihuriza ko ikindi nacyo ni ikijyanye na Fideli kakamu gutahukana ibiganiro kandi by'Abarundi by'ukuri nibaza yuko twabivuze bihagije turamushyigikiye kandi twebwe turasubiye kumusaba yuko by'ukuri nimba hariho ibindi bidosa kubera Arusha ko byo biba bitaba ibya nyuma hanyuma umuhuza mukapa aze afata icyegeranyo z'abandi gushika ko babishyire hamwe nibyo tumaze gushika ko tubishyire hamwe n'icyegeranyo cyashyizwe na wa mugwi wari washyizeho CBI hanyuma tubirigo dukuyemo byotuma amatora mu 2020 agenda neza ariko kandi no kumenya ko ikibazo mu Burundi ntabwo ari amatora gusa amatora ni kimwe ariko hariho ibindi bibazo dukwiye kwitabira tugatora inyishu ya imodoka ntibantunganya ibijyanye n'igurana ry'abantu ridafatiye ku mutungo igihugu gifise aho usanga uzaruka duhise hari byinshi cyane hari ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe hari ibibazo byo kwicarira hamwe byatuma turabona n'umutekano n'ibindi bibazo aho nibaza yuko by'ukuri ibibazo bwana byacu bitanga kugira ngo turonke n'akazi ko kwicarira ibyo bibazo bindi kuko ubu umwe wabwiye ko arasamaza n'ibera Arusha kandi nkuko nabivuze bigaragara yuko atakintu kindi kidoho ko ibibazo yuko ari andi masezerano agiye gusinyirwa hariya hariya no kurabira hamwe gusa utubazo twa twatumye ibindi bintu bikiri by'amatora kugira ngo bitorere inyishu nta masezerano yandi agira kabiri Arusha agiye gusinyira gusima hariya
mu masegonda 30 tukiri kuri mwebwe nyene mushaka na Edouard Nduwimana akamwotera abanyapolitiki bose bazohurira ya Arusha mu minsi iri imbere mu kanya gato amasegonda 30
akamuntu bateraho bwa mbere ni kubasaba kubitaba ibyo biganiro bitumye ko n'umuhuza mukapa nawe nda namusaba yuko ahubwo mu gutuma ko abanyapolitiki batuma ko imigambo yose niyo n'amategeko yaje gahunda igashyirwa ibyiyumviro hafi atora abashanti bariya baheze bazuba ari rero bashyikirije ibyiyumviro byabo hanyuma babikore mu ntumbero yo kwipfundika yuko byo biba ari byanyuma bibereye hariya Arusha yuko baza bagataha kugira ngo bibanganirize ingara tubasabe rero kandi gushyira imbere inyungu rusange dusumba inyungu zabo bazavanye n'ibyakayisabaza yuko ari ibiganiro bisa buri bibanza babone yuko by'ukuri nk'uko n'abatari bati babishikirije mu Kayanza inzira y'amatora ni inzira yonyine ishobora gutuma urongoye umugambwe umunyepolitiki ashika ku butegetsi
Perezida Silvestre Ntibantunganya akamo katewe na Fidele gasaba cyane cyane kakavuga ko Abarundi barushe kagasaba kandi n'ibiganiro byo kumurirwa mu Burundi mu kanya gato nduwe ku ijambo
iyo umuntu avuze ko Abarundi barushe ni ukwisigura n'ingoga barushe kuko ukabireho agira bati mbega izi ntureka hagati y'abanyapolitike zohera ryari biteza guhera rero ica kabiri barushe kubera kuko mu kwisunganya kwa misi yose babona ko ari bibagoye ugiye mu gihugu hagati maze imisi ngendayo abantu barakubwira bati turashonje turagira ingorane mu rukoronge tudufungura uze ngahe Bujumbura ubaza abantu ingorane zabo barakubwira bati ubuzima busigaye bugoye cyane ngaha bamwe bakakubwira bati turahura n'umuriro elektrisite gukoresha badakubwira byinshi hari abana bakubwira ati mu mashuri turafite ingorane izi n'izi n'izi ibyo bibazo nibyo rero koko imigambwe yotegereje kwicarira ikarondera ingene izotanga inyishu ibona zizoza zigatuma Abarundi mu matora azokwirikira bagira bati tubatoye kubera zo tuzanira inyishu ku kibazo iki ntidutore kubera icyo tubona mu muntu uko yaremwe umuhutu umututsi umutwa me dutore tugira tuti azotumarira iki icyo umuntu azomarira umuntu azomarira abanyagihugu
mu masegonda 30
komera cyane hanyuma iyo Arusha abantu tuzogende hanyuma bishobotse dushyiremo ingufu twumvikane twese twumvikane tugira tuti ni intumbero tugiye gufata aho tuzaduteye intambwe ikomeye cyane
ako kamo muteye abazohurira mu biganiro ya Arusha niko tugiye gusozera ko ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi ndashimye cyane rwose ika uruhara mwagize impanuro zatanzwe ibyiyumviro byashikirijwe n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America ndagushimiye rero Perezida Silvestre Ntibantunganya nkaba ndagushimiye nawe muhuza Edouard Nduwimana turashimiye abatunganije ikiganiro cyose Innocent eka twadushimiye na ingenieur adufashije kwegeranya ikiganiro mugire rero amahoro nimugoroba mwiza mwese aho muri